kandi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira hano Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 ibice bitatu. Muradukurikira no kuri Facebook, kuri radio yacu no kuri site yacu aliyo waeshatu radio yacu voa.com. Munatugezeho ibitekerezo mukoresha email radio yacu @gmail.com. Ara muri studio ya gatano muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma
akafatikanije na Joe Diane nahaze tugiye kubashikiza makuru tubafitiye muri kano kanya. Zime mu ngingo nkuru ziyagize mikambi ya Nduta muri Tanzania, impunzi z'abarundi ziri mu marira yuko zigiye gutahukanwa ku nguvu.
Mukuru w'ikambi ntiyari kudufatira ibyete byacu ngo makako twemere ngo guta, yari kubidusubiza natwe tukongera tukaba mu ikambi nk'abandi bantu bose. Bitari uko naho, ni wa mugambi nyine wo kutwirukana bakoresheje ubundi bwenge bahinduye ubundi mukinyuro. Nukuri turatakambiye yuweni.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi wo mu ikambi ya Nduta muri Tanzania, bababaje n'umugambi wo kubatahukana ku nguvu mu gihugu cy'u Burundi.
Ubushinwa na Amerika biratangira ibiganiro ku kibazo cy'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi.
Korea ya Ruguru itangaza ko ukwihangana kwayo kwageze ku iherezo, kandi ko yarambiwe n'ico yitaga somborotso ikoregwa na Leta z'Ubumwe za Amerika.
Abagabo babiri bakorana na avoka bwite wa Perezida Trump batawe muri yombi, barakekwaho kubangamira amatora.
Akanama ka ONU kajeje umutekano kuri uno wa kane karaza gukorana ku kibazo c'ibitero vya gisirikare Turukiya ikomeje kugaba mu buraruko bwa Sirikiya. Ayo makuru hamwe n'ayandi tubafitiye tutarinze guca ku masonga ni mukanyi sase mugume ku maradio yanyu.
Mbere y'ibyo rero, reka tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yavuze ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atigeze amushyiraho igitutu mu kiganiro bagiranye mu kwezi kwa karindwi. Icyo kiganiro ubu nicyo kivugwaho cyane mu iperereza ku byaha Perezida Donald Trump akekwaho byatuma aregwa akaburana yahamwa n'ibyaha agakurwa ku butegetsi. Zelensky yabwiye abanyamakuru ko igihe bavuganaga kuri telefone atarazi ko Trump yari yahagaritse imfashanyo ya gisirikare ibarirwa muri za miliyoni z'amadolari ya Amerika yari igenewe Ukraine. Perezida Trump yari yavuze ko icyo cyemezo yagifashe mu rwego rwo kotsa igitutu Ukraine ngo ihoshe ikibazo cya ruswa. Abademokrate bashinja Perezida Trump gufatira imfashanyo mu rwego rwo kotsa igitutu ubutegetsi bwa Perezida Zelensky ngo bukore iperereza ku mukandida Joe Biden n'umuhungu we Hunter. Ni nako byari byavuzwe n'umuntu watanze amakuru yerekeye icyo kibazo, byongera kugaragara mu mpapuro ziriho amagambo y'ikiganiro bombi bagiranye kuri telefoni zatanzwe n'ibiro bya Perezida wa Amerika. Trump yavuze ko nta kosa yigeze akora muri icyo kiganiro yagiranye na Zelensky, ko cyari ikiganiro gikwiye.
Akanama ka ONU kajeje umutekano kuri uno wa kane karaza gukorana ku kibazo c'ibitero vya gisirikare Turukiya yagavye mu buraruko bwa Siriya. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi muri Turukiya bwemeje ko ivyo bitero vyatanguye kugabwa ejo ahari ibirindiro vy'ingabo z'abakurde n'uno munsi vyakomeje ata ntambamyi. Urunani ruhurikiyemo amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike muri Siriya ruvuga ko n'imiburibura abantu 15 barimo abasivile bahitanywe n'ivyo bitero vyakomerekeje abarenga 40. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ku ruhande rwiwe nawe yatangaje ko ingabo z'abakurde zimaze kwicwa ari 109. Amakuru y'ijwi ry'Amerika rikesha igisata cayo muri Turukiya yemeza ko ibisasu vya mortier vyaterewe mu karere kitwa Tel Adil ejo vyavugwa ko katewe na Turukiya vyasambuye amazu atari make mu burasirazuba bwa Turukiya. Hagati aho Leta Zunze za Amerika zahakanye ko zitigeze zirekurira Turukiya gutera Siriya. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Mike Pompeo yavuze ko mu kiganiro yagiranye na Perezida Erdogan yamubwiye ko gutera Siriya ari icyumviro kibi cyane.
imishyikirano y'ubucuruzi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa iratangira uyu munsi Washington DC. Uhagarariye ubucuruzi muri Amerika Robert Lighthizer na Minisitiri w'Imari Steven Mnuchin bakiriye intumwa z'Ubushinwa ziyobowe na Minisitiri w'Intebe wungirije Liu He. Ibiganiro biribanda ku byerekeye ikoranabuhanga, uburenganzira ku mutungo bwite mu by'ubwenge n'ishyirwa mu bikorwa ry'ibyumvikanyweho. Impande zombi ziheruka kugirana imishyikirano mu kwezi kwa karindwi. Ibihugu byombi ntibyabasha kumvikana ku ngingo z'ibanze byaganiragaho. Washington na Beijing bimaze iminsi byihimuranaho ku bijyanye no gushyiriraho imisoro kuri buri gihugu. Byatangiwe na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asaba ko habaho impinduka, gusonerwa imisoro no kubahiriza ibyerekeye uburenganzira ku mutungo bwite mu by'ubwenge. Perezida Trump yatangaje ko asubitse gahunda yo kongera imisoro ku bicuruzwa bijya mu Bushinwa bifite agaciro ka miliyari 250 z'amadolari y'Abanyamerika kuva tariki ya mbere kugeza ku ya 15 z'ukwezi kwa 10. Ibyo ngo ni mu rwego rwo kwerekana ubushake mu gushyikirana. Ubushinwa nabwo bwahise bukuraho imisoro kuri soya, inyama z'ingurube n'ibindi bihingwa Amerika yohereza mu Bushinwa.
Juge Amerika turakomeza n'amakuru twafitiye. Korea ya ruguru itangaza ko ukwihangana kwayo kwageze ku iherezo kandi ko yarambiwe n'ico itagasomborotso ikoregwa. Mu itangazo ryashizwe habona n'itorokanizo ry'amakuru ya leta muri Korea ya ruguru kiseneye ico gihugu cagirije Leta Zunze za Amerika kuba arizo zatumye akanama ka ONU kajeje umutekano gakorana muri nondwi kakiga ukibazo ca Korea ya ruguru kwera misile ico gihugu giheruka kugerageza. Umushikiranganji ajeje migendranire ya Korea ya ruguru n'ayandi makungu muri iryo tangazo. Iyo nama yayise agasomborotso keruye, yongera asigura ko hari ivyo igihugu ciwe cakomeje kwirinda gukora no kwihanganira ariko ko bitazohora gutyo. ONU ivuga ko igeragezwa rya misile ya nyuma mu ntango z'ukwezi ryarenze ku ngingo zafatiwe Korea ya ruguru kuva mu kwa gatanu kuno mwaka. Tuributsa ko Korea ya ruguru imaze kugerageza ibisasu vya misile 11 birimo n'ivyo mu bwoko bwa balistike ico gihugu kitemerewe gukoresha. Mu ndwi heze Korea ya ruguru yavanye karenge mu biganiro vyibanze kwihagarikwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda vya nucléaire, yagiriza Amerika kutaza n'ivyumviro birashe kandi bishasha. N'ibiganiro vyari vyongeye kuvyuka inyuma y'amezi atari make vyari bimaze vyarahagaze.
Tugarukiye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abagabo babiri bakorana na Rudy Giuliani, avoka bwite wa Perezida Donald Trump, batawe muri yombi bararegwa ibyaha byo kwica amategeko agenga amatora baha amafaranga aturutse hanze ya Amerika bamwe mu bakandida biyamamazaga. Umwe mu bayobozi bashinzwe kubahiriza amategeko yavuze ko Lev Parnas, umunyamerika wavukiye mu gihugu cya Ukraine, na Igor Fruman, umunyamerika wavukiye muri Belarus, baraye bafatiwe muri Leta ya Virginia. Yavuze ko abo bagabo babiri baregwa gutanga inkunga y'amafaranga yo gushyigikira biyamamaza mu buryo butemewe n'amategeko. Parnas na Fruman baravugwaho kandi kuba barafashije Giuliani gukora iperereza ku wahoze ari Vice Perezida wa Amerika Joe Biden n'umuhungu we Hunter Biden babashakaho ibyaha bya ruswa. Abandi bahamagajwe n'urukiko ni Andre Kukushin, n'undi munyamerika wavukiye muri Ukraine, hamwe na David Correa, na bo bakekwaho ibyaha. Nyuma yuko batabwe muri yombi, Kukushkin aragezwa mu rukiko kuri uyu wa kane, Correa we ntabwo arafatwa.
Ku mugabane wa Afrika, ishami rya ONU ryitahamagara abantu ku isi wa MS ritangaza kwikiza ca Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gisigaye gutuzwa mu karere gato ko mu buseruko bw'ico gihugu. Gusa OMS ivuga ko ikihangayikishije ubu ari uko ako karere karangwamo umutekano muke ubangamira ibikorwa vyo gukinga. Mu kiganiro mukuru gisata kijejwe guhangana n'ibiza muri OMS, Mikhail Ryan yahaye amenyesha makuru i Geneve mu Swisse nyuma y'urugendo yahoramwo muri Kongo. Yasiguye ko afise ivyizere vy'uko ico kizavuba kizotuzwa burundu muri Kongo. Mikhail Ryan yavuze kandi ko hagiye gutanguzwa urucanco rwa kabiri rwo gukinga Ebola. Ugo rucanco ruzotangwa mu burere ata Ebola ikivugwamwo nko muri Goma.
I mukomeje gutega amatwi ni radio y'ijwi ry'America ivugira hano Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi kudukurikira kuri Facebook kuri radio yacu no kuri site yacu ariyo y'eshatu radio yacu voa.com mukanya turaje mu karere. Muri bijoro u Rwanda rurakira itsinda rya kabiri ry'abimukira baturutse mu gihugu cya Libya. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryabwiye kimwe mu binyamakuru bikorera mu Rwanda ko muri iri joro haza abagera ku 120 mu nama rero mpuzamahanga ihuza urubyiruko rugera ku 10,000 rwo muri Afrika. Perezida Paul Kagame ejo yavuze ko abo bimukira bahawe ikaze mu Rwanda kandi ko uzashaka kuhaguma azahabwa ubwo burenganzira. Pierre Claverne Nkuru.
Ishyirahamwe mpuzamakungu hase yagagita impunzi ku isi ryabwiye kimwe mu binyamakuru bikorera mu Rwanda ko igice cya kabiri cy'abimukira bari bagizwe imbohe canke bari mu makambi y'impunzi mu gihugu cya Libya bagera mu Rwanda mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Hashtag arivuga ko ico gice ca kabiri kigizwe n'abagera ku 120. Igice ca mbere ca Banyafrika babimukira bageze mu Rwanda mu mpera z'ukwezi guheze. Abo bagera kuri 66 baje bava muri Libya nyene. Mu nama iri kubera mu Rwanda ihuza urwaruka rurenga 10,000 rwo muri Afrika, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yabasiguriye igituma u Rwanda rwahisemo kwakira abo bimukira.
Where we have brought some of those people who are stranded there, they are now here. There are still more coming.
Ati twarakiri bamwe mu Banyafrika bari mu maganya n'amagogwa kandi n'ubu baracariko baraza. Twari dusanzwe twarakiriye n'izindi mpunzi ziva mu bihugu bibanye ibihumbi n'ibihumbi kandi nta na kimwe babuze mu kwiga, kubaho, kwivuza n'ibindi. Ariko kwakira bo twabitumwe n'umutima dufite, hamwe n'ivyo natwe twaciyemwo byatwigishije byinshi muri kayise. Birababaje kubona Abanyafrika nkawe natwe bapfa ataco bazira bagatwagwa n'amazi. Twebwe twabuze tuti mukurindira ko abo bantu bashika iyo bashaka kuja Iburaya, turashobora kuba turabakiriye tukabaha ibyiza bisumba gupfa ku munsi ku munsi.
An alternative that is not the best or perfect but which is better than this one.
Mu masezerano u Rwanda rwateye ko umukono rwemeye kuzokwakira abagera ku 500. Perezida Paul Kagame avuga ko abazoshaka kwigumira mu Rwanda ko atakibazo ubwo burenganzira bazobuhabwa.
Those who want to continue to Europe and are stuck anyway, we can provide a place where they can wait in safety.
Kuri abo bashaka kubandanya inzira yabo yo kujiburaya aho gupfa ku munsi ku munsi, nibabe bararuhukira ngaha ahantu hatekanye. Uburayi bashaka kujamwo nibwabakenera buzobatora ngaha kandi tuzobarekura. Icya kabiri twavuze tuti babuze iyo baja Iburaya ariko bagashaka gusubira iwabo bazosubira mu bihugu byabo nta kibazo. Icya nyuma kubadashaka gusubira iwabo banabuze no kuja Iburaya bagashaka kwigumira ngaha naho nta kibazo. Tuzosangira bike dufite nk'uko natwe tubayeho. Abenshi bakunze kugwa mu nyanja nibahari bashaka kuja Iburaya no gwaruka. Perezida Kagame abahamagarira gusubiza amero mu isaho maze bubake ibihugu byabo aho kuja kwiyahurira mu mazi. Abagira inama yo kwiga gukora ubuzi, gushinga amahinguriro no gushira imitayi mu bisata bitandukanye maze biteze imbere aho kwama biyumvira kuja hanze ya Afrika. Ibihugu bya Afrika navyo bisabwa kwitwararika abanyagihugu bavyo no kubateza imbere kugira ngo ivyo baje kurondera hanze babironke iwabo. Uwo musore w'umunyarwanda yitavye inama nawe nani kwabibona.
Abanyafrika biroha muri za mere Mediterane bajye Burayi, navuga ko kuba ari nko baba basize ubutunzi muri Afrika. Muri Afrika hari ubutunzi, hari buri kimwe, ariko hari ibyo baba bajya gushaka Burayi. Muri ubyiruko ntabwo najyayo. Najyayo ngiye ku kazi bisanzwe kuri misiyo, ariko ntabwo najyayo. Njya kujya mu nyanza muri kure y'abagenda mu nzira zitemewe n'amategeko.
N'uyu mukongomane ni nk'uko
ce que je peux chercher de l'autre côté aujourd'hui je me suis senti que je peux le trouver ici dans mon continent.
Atejewe mbona ahubwo iterambere turisiga iwacu canke mu bihugu bibanye mpamagariye bene wacu guhanahana ibyumviro byo kwiteza imbere kugira ngo ubu butunzi baje kurondera hanze tubusange iwacu yamara n'amareta yacu abidufashemwo kugira ngo ntidusubire gutakaza icyizere cyo kubaho. Uyu nawe atejewe sinojayo kuko naba ngiye kwiyahura.
Dans le mouvement de l'immigration je ne crois pas être apte bien avoir ce souci de pouvoir immigrer vers l'Europe.
Atereka duteze imbere ibihugu byacu kugira ngo ntidusubire kwifuza hanze kuko naho nyene siheza abariyo baraganya. Ati hamwe twiteje imbere abo banyaburaya nabo bozi wacu kuko hari ubutunzi ibidukikije ubutare n'ibindi byotuma tubaho neza. Abakunze kugwa mu nyanja no mu bahari bagiye buraya bava mu bihugu bitandukanye bya Afrika cyane cyane ibyo mu burengero no hagati. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakeneye tukiri ku kibazo cy'impunzi mu karere muri Tanzania. Bamwe mu Barundi bahungiye mu kambi ya Nduta basa amakenga ko leta y'ico gihugu yoba yahinduye umukenyuro wo kubatahukana ku nguvu. Abarundi bavuga ko inyuma ya rusansuma ruherutse kuba abenshi mu mpunzi batasubijwe ipapuro biranga impunzi bavyita muri iyo kambi ifomu, abatagira ico gipapuro nabo ntibasubira kuronka imfashanyo y'ibifungurwa canke izindi mfashanyo zihabwa impunzi mu makambi atandukanye. Inkuru ijwi ry'Amerika ryateguye ryifashishije abakunzi bayo muri Tanzania no mu Burundi. Muregezaho na mugenzi wacu Kigali mu Rwanda, Desire Hatungimana.
Abenshi muri abo Barundi bahungiye mu nkambi ya Nduta, district ya Kibondo, intara ya Kigoma, igihugu cha Tanzania, bavuga ko bamaze ukwezi atamfungwa baronka kubera kubura ibikaratasi vyangombwa vy'impunzi. Ivyo bikaratasi bamenyesha ko batabisubijwe inyuma ya rusansuma rw'impunzi ruherutse kuba mu nkambi yose y'impunzi zahungiye muri ico gihugu cha Tanzania. Izo mpunzi z'abarundi biyumvira ko uwo bari umukenyuro abayobozi b'ikambi ya Nduta bo batoye wo guhatira abarundi batavyumvamwo gutaha. Uyu mugabo yari muri iyo kambi ya Nduta atashimiye ku mwidondoro wiwe umenyekana arigana uko bimeze asobanura n'imigwi itandukanye y'abasubijwe inkaratasi.
Ko igituma mvuga uko n'ukubera ubu hari abantu benshi tumaze iminsi dutonda ku biro by'umukuru w'ikambi ya Nduta tusaba ubufasha, no kuvuga hari abantu bafite ingorane turi uburyo bwinshi, hari abantu ifomu zabo zete zabo vyahagaritswe bivanye n'imvo zitandukanye, no kuvuga ubugiye gutora ivyo ufungura utwara icete kiriko amafoto y'umuryango wawe. Tero vyarashika umuntu gasanga aragwaye arafatiriwe arongetse undi muntu, hama ico cete kaca gifatwa gifashwe naho wagenda wewe mwene cyo ntibagigusubiza. Hakaba n'abandi bavyariye inyuma y'ikambi. Ni kuvuga rero dufise ibibazo vyinshi kose kweri. Hari kaba n'undi mugwa abandi bantu bafise ivyete byose bikwiye mugabo muri uku kwezi ku mariste yasohotse yinjya, abo bantu ntitwashoboye kuyisanga ko turamaze indwi tuduga tumanuka tuja kubiribi tugenda kubindi. Nukuri twarushe inzara, abana ntibagira icyo barya, ugiye gusega ugiye gusaba umuntu ibyo afungura umwana gutuka ngo none wowe ngo byagenze gute kugira ngo nguri ibyujya, hari ubiguha hari utabiguha.
Uno mukenyezi nawe amaze indwi zitatu ataronka ibifungurwa, arigana uko amaze igihe ajuragizwa ndetse akavuga ko yamaze guhabuzwa. Abarundi baba mu nkambi ya Nduta barafise icyo basaba leta ya Tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi ku isi HCR.
Nukuri Tanzania yisubire ko nukuri kuko yafashe iyindi nzira twari tubona ko ari undi mukenyuro. Ni ukuvuga abo bantu ivyo vyete vyahagaritswe vyose biri mu biro vy'umukuru w'ikambi yatubwiye yuko ivyo vyete atabiduha, ahubwo ngo abemeye kuca bataha binjire ngo abandike. Rumva benshi twahisemo kutatwinjira kwandikwa kugira ngo dutahe kuko ni gupfa no gupfa, none kutoguma ngaha mu ikambi utari kuraronka ivyo ufungura utari kuraronka ivyo ufungurira abana, none woba mu ikambi wa muri kurasega ivyo abana barya, kandi nawe wari ufise icete cy'uko wahora uronka ivyo kurya ufungura atangorane.
nukuri cyo twasaba umukuru w'ikambi ntiyari kudufatira ibyete byacu ngo mpakago twemere ngo guta ahubwo yari kubidusubiza natwe tukongera tukaba mu ikambi nk'abandi bantu bose bitari uko naho ni wa mugambi nyine wo kutwirukana bakoresheje ubundi bwenge bahinduye ubundi mukinyuro nukuri turatakambiye yuwe ni hashize idufashe
ntiturashobora kuronka b'umushikiranganji burabe intwaro yo hagati muri Tanzania kugira bagire icyo bavuze ku bibazo by'izo mpunzi zo mu nkambi ya Nduta. Ibi bintu bimeze gutyo mu gihe hari haherutse kuvugwa amasezerano hagati ya Leta y'u Burundi na Tanzania yo gutahukana impunzi zose z'Abarundi ziri muri Tanzania. N'amasezerano yiyamirijwe n'amashyirahamwe atandukanye arabivye agateka kazi na muntu muri rusange n'agateka k'impunzi ku bw'umwihariko. Byari bitekanijwe ko kuva itariki ya mbere y'ukwa cumi ayo masezerano atangura kuja mu ngiro, ariko kuva iyo tariki hatahukanywe abishakiye. Ivyo bikaba byari vyahimbaye impunzi z'Abarundi bari muri Tanzania babona ko hataragera gutahuka.
Umuryango Never Again Rwanda ukora ibikorwa byo kwimakaza umuco w'amahoro n'imiyoborere idaheza mu Rwanda wakiriye igihembo kitiriwe Roger Hoffman gihabwa imiryango ifasha guteza imbere abaturage hagamijwe kubageza ku iterambere rirambye. Icyo gihembo cyatangiwe muri kaminuza ya Georgetown hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugenzi wacu Egirwema yakurikiranye uwo muhango.
Ni igihembo cyitiriwe Roger Hoffman gitangwa n'umuryango uharanira impinduka mu buzima bw'abaturage uzwi nka International Society for Performance Improvement. Umuryango Never Again Rwanda washimiwe ku bw'uruhare rwawo mu gutanga umusanzu mu kubaka amahoro arambye mu Rwanda. Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika, Eric Mahoro ushinzwe ibikorwa mu muryango Never Again yavuze ko ari ishema rikomeye ku muryango wabo kandi ko bibongerera imbaraga mu kazi basanzwe bakora ko kubaka amahoro no komora ibikomere mu Banyarwanda.
Kuri twebwe biradushimishije cyane, ariko nanone biratwereka ko hari ababona ibikorwa dukora, ariko bikadutera n'imbaraga zo gukora byinshi kurushaho, kuko buryo ubonye hari abantu bagushimishije ima ubundi biguha challenge, biraduha challenge yo kuvuga ngo ni gute twakomeza gukora ibikorwa byacu ndetse ni gute twakagura ibikorwa byacu kurushaho. Uwo rero ni nk'umwitangizwa iki gihembo kidusigiye, ariko ku rundi ruhande biratwereka agaciro k'ibyo turimo gukora.
Roger Hoffman witiriwe iki gihembo yashimiye umuryango Never Again Rwanda kuba warabaye indashyikirwa mu gufasha kongera kuba ku muryango nyarwanda nyuma ya genocide.
Hari byinshi dukwiye kwigira kuri uyu muryango umaze igihe kitari kinini uvutse. Ni umuryango washinzwe n'abakiri bato bari bafite umutima wo gukunda igihugu cyabo kandi banitaye ku baturage, imiryango yabo n'abaturanyi babo, bawubakanye ubushishozi, ubuhanga n'ubushake. Icyo tubifuriza ni uko barushaho kuwubaka maze ugakomera ku buryo ubikitegererezo ku isi.
Muri ibyo birori byabereye muri kaminuza Georgetown mu mujyi wa Washington, umuryango Never Again Rwanda werekanye bimwe mu bikorwa byawo birimo uburyo bagerageza gufasha Abanyarwanda kuba abaturage bagira uruhare mu miyoborere n'iterambere ry'igihugu hagamijwe impinduka nziza no gushyira hamwe imbaraga zubaka amahoro n'iterambere birambye. Bwana Eric Mahoro, umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri Never Again Rwanda, yasobanuriye Ijwi rya Amerika uko babikora.
Ibikorwa byacu ni ibikorwa byo kubaka amahoro, cyane cyane twibanda ku guhuza abantu, kubaka imibanire myiza, tuhangana n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko nanone tunabakira abantu ubushobozi cyangwa dufatanya nabo gusesengura imiyoborere no kugira uruhare mu bibakorerwa, kuko nanone nacyo ni ikintu cy'ingenzi mu kubaka amahoro. Kandi dukora n'ubushakashatsi kugira ngo tubashe kugira inama yaba ari Leta yaba ari n'abandi bafatanyabikorwa ku byakorwa kugira ngo ibibazo sosiyete yacu, igihugu cyacu kigenda gihora nabyo tubashe kubikemura.
Never Again Rwanda ni umuryango nyarwanda washinzwe mu mwaka w'2002. Uyu muryango uvuga ko ibikorwa byabo bimaze kugera ku Banyarwanda n'abanyamahanga barenga 100,000. Gahunda zabo zishingiye ku cyerekezo cyo kubaka igihugu aho abaturage baba umusingi nyawo w'impinduka nziza kandi bakorera hamwe bagamije amahoro n'iterambere birambye. Edirwema, Ijwi rya Amerika, Washington.
Edigwema urakenuye abashakashatsi impuguke n'abanditsi hamwe n'amashyirahamwe arengera abacitse ku icumu muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bandika ikete za kaminuza zo mu Bubiligi ziteguye kwakira umwanditsi w'umunyekanada Judy River bazisaba kutamwakira abashize umukono kuri iyo baruwa baramunenga kuba afovya genocide. Umunyeshamakuru wacu Londres mu Bwongereza Venuste Nshimiyimana yavuganye n'impande zompi abamunenga n'abazomwakira.
Professor Josias Semujanga ndabashimiye cyane kuza ku ijwi ry'America.
Murakoze.
Urumwe mubashize umukono kuri iriya baruwa yamagana ukuza kumwanditsi n'umunyamakuru Judy River muri za kaminuza zo mu Bubiligi. Kira gitekerezo mukibona gute mwagifashe mushingiye kuzihe ngingo?
Kira gitekerezo twagifashe kubera zira nyandiko zipfobya genocide yakorewe Abatutsi. Ni nyinshi kuva kera urabizi. Ariko hano muri Canada usigaye yandika cyane muri ya Judy River. Ikibike icyatumye tubifata nta kindi nuko handitswe ibitabo byinshi bisobanura na biriya yavuga byo guhanura indege ntawe ihuriye na genocide. Kandi ikindi cya kabiri, biriya nabyo ubwabyo urubanza rwarabaye n'abafaransa babitangiye barabihagarika ubwabo. Icyo dushaka ni uko ukuri kugaragara, ntabwo tubuza abantu kuvuga ibyo batekereza. Ariko gupfobya genocide ni ukwica abapfuye kabiri.
Icyo mubuza ni ukubigeza ku bandi cyangwa se ni ukugeza ku bandi ibitekerezo bivuga yuko bipfobya genocide?
Ibitekerezo ni uko ushobora gukoresha ububasha bwawe nk'umushakashatsi noneho ukagoreka amateka, kuko iyo urebye ibyanditse agusha ku ngingo avuga yuko genocide yatewe na FPR, agusha ku ngingo akazanamo n'ibindi mu Gifaransa bita marga afite gutandukiye kuko ngo ubirebye hapfuye abantu benshi, ngo ubirebye ngo hari dictature. Ibyo aribyo byose byinshi byose ntawe bibemeje. Genocide yarateguwe, inzego zitegura zirahari ko agira ibyo avuga kuri Leta y'u Rwanda, ibyo ashobora kubivuga uko ashaka ariko ntabwo bihuriye na ntawe bihuriye na genocide.
Reka noneho tujye ku ruhande rw'abateguye uruzinduko rwa Judy River bazamwakira. Ndi kumwe na Gustave Mbonyumutwa wo mu ishyirahamwe Ijambo. Gustave Mbonyumutwa, urwo ruzinduko rwa Judy River ko rutangiye kuzamura impaka rutaraba?
Ntabwo ibyo nakwita impaka, ahubwo ni ninduru cyangwa se urusaku rwa bamwe batari basobanukirwa cyangwa se bafite ibyo bagamije, bashaka gusa gushyiraho icyokere ku bantu bifuza kumva Judy River, aho bateganyije kuzajya gutanga ibiganiro muri za universite cyangwa se no muri conference Ijambo izbere iri gutegura ejo kwa gatanu.
Ariko se Gustave Mbonyumutwa, abantu bangana kuriya banditse kenshi na byinshi ku Rwanda, harimo ndetse n'imiryango ihamye ivugira abacitse ku icumu ndetse narwanya n'andi majenoside yaba yarabayeho mu isi, abo bantu baratera induru ibyo byo bavuga ntabwo byumvikana?
Baratera induru kuko nyine icyo ntabwo bashaka impaka, ni induru bashaka impaka. Icyo gihe nyine cya mbere baza muri izo conference kamwe mu bintu byatangajwe ku mugaragaro, bamwe bari mu Bubiligi abandi mu Bufaransa, nta kibazo baza bakagize impaka. Icya kabiri ni uko nibyo baba bavuga, urebye nta hantu barimo berekana ko Judy River yibeshye.
Ariko navuganye n'umwe mu bashyize umukono kuri iriya baruwa, ndavuga Josias Semujanga, n'umuntu wanditse cyane ku kibazo cya genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda, n'umwarimu muri kaminuza ikomeye cyane. Ntabwo avuga yuko Judy River atagombye guhabwa ijambo kugira ngo avuge, icyo amujora nuko nyine apfobya, nuko yakoze ijambo yise amalgam, yuko avangavanga ibintu ku buryo niyo genocide yageraho abantu bakayibagirwa ko yanabaye. Ibyo ngibyo ntabwo mubyemeranywaho?
Urashaka gukoresha nyine genocide yakorewe Abatutsi kugira ngo bahishire ibindi byose byabaye? Abo ahubwo nibo bagomba kwibaza bakisuzuma icyo bagamije. Ubwicanyi se ko bwabaye ntibabuhakana, basobanure neza ukuntu umuntu yaba ari gupfobya ubwicanyi bwakorewe Abatutsi ngo ni uko yavuze ubwakorewe Abahutu. Ntaho buriye no gushaka guhungabanya cyangwa se gushyira ku ruhande ubwicanyi bwakorewe Abatutsi.
Gustave Mbonyumutwa, ndagushimye cyane kwa waje ku ijwi ry'Amerika.
Eka natwe dushimire Venuste mugenzi wacu i Londres mu Bwongereza. Twongere dushimire nshuti bakunze mwe mwari muduteze amatwi. Dushimire Fatuma Limasi Kalala yegeranije amajwi hamwe na engineer Peter Handley amufashije muhinga bw'ivyuma. Ano makuru yarahagaririwe na Eddie Gwema, mwashikije na Joidiani Nahazwe
hamwe nanje Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti muramukana mahoro n'amahirwe.